ири Резвиги Америка. Izwi Amerika ni Washington DC. Mwaramutse cyuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo kuwa gatanu itariki 10 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2022 kuri mikoromo ku menaje Fidel Niyongabo. Aba mu muryango wa Rurunona Jean Damascene bo mu karere ka Rusizi mu Rwanda batewe impungenge nibura ryiwe nyuma y'amezi hafi atatu batazi ahaherereye.
Umwana yazindukiye ageze kuri polisi rero avuga ngo aje gusura baramubwira bati giye cyo kumugwanda kirajya haryo tukimubaza atese ko nari n'umuzaniye twenda. Ati myenda yisiga turaza kuyimu.
Uyo n'umugore wa Rurunona Jean Damascene Madame Mujawabera Joela. Mu Burundi bamwe mu bahoze mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bahunze igihugu bashinze umugambwe mushasha witwa PDG Girubuntu Parti pour la Démocratie et la Bonne Gouvernance. Naho muri Congo Michel Ukunda azwi nka Makanika yari umusirikare mukuru mu gisirikare cy'igihugu FRDC yatorotse icyo gisirikare. Imbere ko dushika kuri ayo makuru reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidel turahera mu yavugwa muri Afrika. Indege y'igisirikare cya Afrika y'Epfo yari itwaye abantu 67 yarahiye ihejeje kugwa ku kibuga cy'indege ejo ku munsi wa kane mu gisagara cya Goma mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko nta wahasize ubuzima nk'uko byashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Iyo ndege yari ivuye mu gisagara cya Beni ku birometero bishika 350 uvuye Igoma. Indege yatwara abasirikare ba Afrika y'Epfo bari mu nteko za ONU zagiye kubungabunga amahoro n'umutekano muri Congo, mu karere ko mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika, AFRICOM, mu funyafunyo y'Igifaransa cyarategetse amatohoza ku Banyamerika batatu bishwe n'intagondwa za Al-Shabab muri iyi ndwi muri Kenya. Abakozi batatu b'igisirikare cya Amerika harimo umusirikare umwe barishwe igihe abarwanyi ba Al-Shabab badashika 20 batera ikambi ya Manda Bay ikoreshwa n'abasirikare ba Kenya hamwe n'Abanyamerika. Abasirikare ba Amerika bari hagati ya 50 mu bari mu karere ka Afrika y'ubuseruko barashitse ku kambi ya Manda Bay ku munsi w'Imana gushikira abagenzi babo kongereza umutekano nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba gisirikare cya Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije ku mugaragaro ko akeka ko Irani yihenze irakorora indege ya Ukraine itabizi. Abategetsi ba Irani gushika baracemera ko iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737 yagize ikibazo cya moteri mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu. Ingenzi 176 zose zarimwo zarafuye, harimwo n'abanyekanada 63. Ariko amakuru ava muri Leta ya Amerika yabwijwe rya Amerika ko abategetsi ba Amerika basuzumye amasanamu y'ikigendajuru cya satellite bemeza ko iyo ndege yarashwe na misile yakorewe mu Burusiya igihaguruka iva ku kibuga cy'indege Teheran. Leta za Ukraine hamwe na Canada ntizemeza ibisobanuro bya Irani ku iyo ndege yagize ibibazo bijyanye n'ubuhinga.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abashinga amateka batewe umutima uhagaze no kwihutira kujya mu ntambara na Irani baratoye bongera baremeza itegeko ribuza Perezida Donald Trump gufata ingingo za gisirikare kuri Irani adahawe uburenganzira. Iyo nteguro y'itegeko yateguwe n'abademokrate inyuma yaho Perezida Trump ategekeye kwica umukomanda wa Irani Kasem Soleimani. Abademokrate benshi na bamwe mu barepublikane bavuze ko batanyuzwe n'insiguro za Leta ya Trump kucatumye Soleimani yicwa kirya gihe nyene. Sena igenzurwa n'abarepublikane nayo nyene itegekanya kuzoritora, ariko nta mahigwe ko rizokwemezwa. Ibihumbi by'abakora imyerekano barihereje amabarabara mu Faransa ejo ku munsi wa kane mu kubandanya biyamiriza integuro y'itegeko rihinyanyura itegeko ryo gukukuruka. Ni mu gihe Leta na sendika z'abakozi muri icyo gihugu batarashika kumwumvikano kuri icyo kibazo. Ibaye imyerekano imaze ikiringo kirekire kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1968. Iyo myerekano yarahagaritse amashuri amahinguriro y'ibitoro irahungabanya ukwiyunguruza mu gihe ibitegire binini by'abafaransa kare bemeza ko iyo myerekano ifite insiguro ubu benshi bavuga ko ikwiye guhagarara.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika abantu 20 barakomeretse mu gitero cya rokete cyakozwe ku ikambi ya gisirikare icumbitswe n'inteko mpuzamakungu za ONU abafaransa hamwe n'abanyemari mu ntara y'uburaruko bw'igihugu cya Mali yitwa Kidal. Muri abo bantu bakomeretse harimo abasirikare 18 bari mu nteko za ONU bacungera umutekano bava mu gihugu cya Chad, batandatu muri bo barakomeretse bikomeye. Gushika ubu abakoze iryo bara ntibaramenyekana.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu gihugu cya Nigeria naho abasirikare 20 barishwe mu gihe abanyagihugu bashika 1,000 bomowe mu ngo zabo n'igitero cy'abagwanya ubutegetsi cabereye mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Nkuko amakuru yatangajwe n'igisirikare ejo kuwa kane abivuga, abagwanyi bambaye impuzu za gisirikare kandi bari mu modoka za gisirikare kuwa kane ejo niho binjiye mu gisagara cya Mongumo baca batangura gutera abasirikare bongera abasenyura amazu ashika 75 muri ico gisagara. Umunyagihugu yavyiboneye avuga ko abantu bahungiye mu mashamba igihe abasirikare bariko baratana mu mitwe nabo barwanyi.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho abakeneye impapuro z'inzira mu gihugu bidogera igipolisi kijejwa binjira n'abasohoka mu gihugu ko kitariko kiraborohereza kugira baronke izo mpapuro. Urongo ico gipolisi agasigura ko muri ino minsi abasaba impapuro z'inzira ari benshi cyane bigatuma ibikorwa bitihuta nk'uko byahora. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi bayo mu Burundi murashikizwa na mugenzi wacu Desire Hatunga Imana ari Kigali mu Rwanda.
Ku biro by'igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka PAF harangwa muri no minsi imirongo miremire yabaza gusaba urupapuro rw'inzira ari go bita passport muri mu gifaransa. Uri abamaze iminsi batondera urwo rupapuro eka mbere n'abashasha bakidogera icyo gipolisi ko kitariko kiraborohereza. Bano bashigiriza ko hakora ka mwana wa mama
nguko va kuwambere gushika n'ubu nkabana rashikirwa n'ubusinda bitahu kuwambere naratonze cise barane gipapuro ndawuzisa nduzuje ninjira bambwira ko nzogaruka bukegwa barazirarana chandaza kwa kabiri cise naho ne baranyandikira nimero kishakeje muri arojisrema ha narabajije barambira ati burya uri kurabaza burabaza gize ubaza abapolisi bato bato aba bantu bajeje umutekano ngaha muri PAF bobo bakubwira ngo aha udafise umuntu muzizanye cyangwa mumenyeranye igipapuro singombwa ngo ucukiro gabo ugacisanga abatoze umurongo nta numwe ari karakiyigwa hari mapuro ziguma zisohoka zinyangateranya n'aba bakora ngabaje cyo mutekano ngaha niho baguma barugika izo mpapuro mu gace tukabura ntumenye impamvu turiko turabura.
Naho biruko harabashima ko bakiriwe kandi bakabona ibapuro vyabo biriko bitera intambwe. Bano bakenyezi ni bamwe muri abo
bishitse twaroye ku murongo kuko twe twaraje dosi tuziraje rero baziduhaye turi ku murongo wo kuri ego ariko twakira neza ntabyo ndabura kwerewe ko ibya mbere nabironze yezere n'ibindi ko ndabironze turashikirwa kuko aho tugeze haroroshye.
Urongo w'igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka aremeza ko gutanga icyo gitabo cy'inzira bitoroshye kuva mu mpera z'umwaka uheze. Komiseri w'icyo gipolisi Jimmy Hatunga Imana atangiye igituma
abantu ni benshi ivyo nitwo bidea kubivuga twebwe aho duhagaze ibitabo by'inzira turabitanga ukuri kwamye kubera biriho kuko nta muntu numwe araza gutwitura ngo abibure. Mugabo rero ubwo bwinshi bw'abantu rero hatuma habamwo n'ingorane nyinshi kuko muri ubwo bwinshi harimo abantu bashaka kuduca mu byahumye. Icyo gituma rero tujye dufata umwanya uhagije kugira ngo twige neza ido n'ido idosiye ku yindi kugira ngo dutange igitabo cy'inzira ku muntu twajije kumenya neza ivyiwe twamusuzumye sawa sawa. Rero abantu ntibidoge ibitabo biriho kandi turabitanga kandi neje tuzobitanga.
Ivyo biruko mu gihe amakuru ava mu begereye icyo gipolisi avuga ko aboroherezwa mu kuronswa izo mpapuro z'inzira araba bafise ibikorwa vyihuta mu makungu. Aya makuru kandi akavuga ko abatari ko bararonswa izo mpapuro araba bashaka guhunga ikiringo cy'amatora yimirije mu Burundi, bibaza ko gishobora kuba nk'icyo mwaka w'2015 aho hari abagiye mu barabara biyamiriza ukwitoza k'umukuru w'igihugu mu kiringo cya gatatu. Ku bijyanye n'uko haba nkunzi mu gutanga impapuro z'inzira akanatangishwa ibiturire, umukuru w'igipolisi kijejwe ibirere n'imbibe arabihakana ko hari kigiye gukogwa kugira hamenyekana bo babikika mu kiza.
Uwatanga iturire yoba ari umuntu yinyegeza atwinyegejemo naho tuzomurondera kandi tumuronse tumufashe, n'uwo yagihaye n'uri kora kirya n'uwagitanze bose tuzobahamira rimwe. Kandi byo nagomba nce mbona kanya kuvugira Abarundi ko igihe cyose babonye umuntu ari aragira ingendo nk'izo ko bo mushira habona, twe tugomba dushireho umugwi ujeje kutohoza kandi umugwi uzoba utaboneka. Rero igihe umuntu ufatwa ariko aratanga ibyo bintu amenye yuko tuzomushengeza bino by'akarorero.
Naho hari imyidogo ko bavuga ko bataronswa izo mpapuro z'inzira byoroshe, urongo cyo gipolisi kijejwe abasohoka n'abinjira mu gihugu avuga ko umwimbo w'ibitabo bikogwa ku munsi wiyongereye gusumba mu minsi iheze.
Ubu rero aho tugeze turatanga ibitabo birenze gatonya ku munsi amajana 3, turashaka gutanga n'ibindi birenge aho nyene mugabo murazi ku imashini ziriko zirakora nazo nyene yifuka kuziruhuka kanya kugira ngo zibananye zikora. Kare twarakora amapasiporo arenze gatonya 100 aho vyavana n'ibihe tuba dufise abantu bagereranye batarenze nka buno munsi.
Warangoye igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu ako ari abamaze amezi 3 basavye ibyo bipapuro by'inzira ariko batarabironswa.
Turabara mukije bakunzi namwe banywanyi bijwi rya Amerika. Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1202441391. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kuyini nguru yerekeye Burundi, bamwe mu bahoze mu mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD bahunze igihugu bashinze umugambwe mushasha witwa PDG Girubuntu, Parti pour la Démocratie et la Bonne Gouvernance. Tibatomora neza ko bazokwitaba amatora yimirije canke ko batazoyitaba. Ibindi kuri inkuru twumvize mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Icyatumye dushinga umugambwe PDG Girubuntu nuko twasanze mu mikorere ya politiki y'Uburundi hariho umuco w'ubuntu n'umuco w'intwari bireye bitubahirizwe bitacubahirizwe cyane. Dusanga rero byaba byiza dushinze umugambwe witwa PDG Girubuntu kugira ngo mu Burundi tugarukire intwari ihagaze ku buntu, tugarukire intwari bireye mu Burundi.
Twavuga ko muzanye ingufu izihe mwebwe ziruta abandi bari bahari.
Ingufu tuzanye ni ingufu zihagaze ku mucyo w'ubuntu tugomba kugarukira mu Burundi, kuko twasanze nabwo baza baratubwira wabyumvira bavuze bati ibyo nibyo byari byaravuze mu mikorere ya politiki y'Uburundi ko muzanye muje guhagararira umuco w'ubuntu, ibintu byose bigakorwa mu buntu. Burya iyo umuntu afite ubuntu ntiyica, ntiyiba, ntasesagura, ntagira inzigo. Ibyo byose rero bikaba ari byo dushaka ko bigaruka mu mikorere ya politiki y'Uburundi.
Uwo mugambwe ni ubande?
Uyu mugambwe ugizwe ahanini n'abakoze mu mugambwe CNDD-FDD, bakaba barabirukanywemo kubera yuko bahagarariye demokarasi mu mugambwe ndani no mu Burundi bwose.
Ubu burimwo abo twita abafrondere bose?
Urimwo abenshi n'abafrondere, ariko hariho n'abandi Barundi benshi bari babidusabye kugira ngo barabe yuko igihugu twakigarukira.
Uzokwitaba amatora uno mwaka mu kwezi kwa gatatu
burya rero ikintu cy'amatora ni ntambwe mu buzima bw'igihugu ariko ubuzima bw'igihugu nibwo bunini nibwo bukenewe cyane gusumba iby'amatora yonyine mu gifaransa niho bavuga bati un homme politique pense aux prochaines élections mais un homme d'état pense aux générations futures tuge natwe rero twiyumvira kazoza cy'igihugu cyane cyane gusumba ibyerekeye amatora yonyine ariko icyo twabwira ni uko abanywanyi bacu n'abarundi bari mu Burundi barafite uburenganzira bwo gutora no kwitoza bumva rero yuko bazajya mu matora
ariko muganga nkurandikwa mu bitabo by'ubushikiranganji bw'inkoragati mu gihugu
ibyo ntibisanzwe imbere y'uko umwana umutwara kumwandikisha muri leta sivile abanza kuvuka ubu rero uwo mwana yavutse hanyuma intambwe zo gukurikira ni uko azajya kwiyandikisha muri leta sivile
murakoze hari isano wari ufitanye n'umugambo wa ruhari PPD Ngirijambo
uwo mugambwe sinawivuga nabyo nawuvuga ko cyane jewe wumbaza cyane cyane iby'umugambwe dutangurije gushinga witwa PDG Girubuntu ni ukuvuga le parti pour la démocratie et la bonne gouvernance mu Kirundi ni umugambwe uharanira demokarasi n'indwara ibereye ukaba ari umugambwe uhagaze ku mucyo w'ubuntu n'indwara ibereye mu Burundi
hari abavuga ko ari abantu bakeya batari muri senarede batari no muri PPD Girijambo mwashinzwe umugambwe ibyo bari byo
nakubwiye yuko nkuko tugenda twiyumvira gushinga umugambwe ni uko hariho abarundi benshi babidusabye bageze bati mwebwe mwararongoye umugambwe sendefudede twarabonye ko mwakoze wewe n'abandi batari bake ati nta kuntu wakwiyunganya umugambwe kugira ngo turabe yuko huboneka ibyiyumviro bishyashya mu Burundi
murakoze cyane twavuga ko ubu burimo nk'abanywanyi bangana gutse gushika igisaha n'umukandida wawo mu matora yimirije yo barinda murakoze cyane honorable
radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Rwanda bo mu muryango wa Rurononona Jean Damascene bo mu karere ka Rusizi batewe impungenge nibura ryiwe inyuma y'amezi hafi atatu bataza haherereye yamara yavanywe mu rugo n'abakozi b'ugwego rwa leta rujeje gutohoza ibyaha ribe ubuyobozi bwa RIB naco uratangariza Ijwi ry'Amerika kwibura ry'uwo munyagihugu n'inkuru dushikirizwa n'umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima
abagize umuryango wa Bwana Rurononona babwiye Ijwi ry'Amerika ko uyu musaza w'imyaka 68 wari mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma yo gusoza imirimo mu rwego rw'ubucamanza mu Rwanda yavanywe mu rugo iw'Ikamembe n'abakozi ba RIB ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize w'2019 ahagana isaa 9 z'igicamunsi abo ngo babanje gusaka inzu nyuma bamutwarana na bimwe mu bikoresho birimo telefone n'imashini ya mudasobwa ngendanwa nk'uko umugore we Mujawabera Joera abisobanura
baraje rero basanga muzehe icyo gihe yarabyutse muri ayo masaha 9 kuko n'umuntu akunda kwibera hano mu rugo baramubwira bati nzehe rero tuje hano iwawe urabizi ko uri umunyamategeko mategeko urayazi twemerewe kugusaka niyo twaba tudafite manda dare tegeko rero bitwemerera amasaha ati ndabizi cyane ati nta kibazo bamwaka amatelefone yari afite binjira mu nzu nyine barasaka ibyo bashakaga cyakora ngo bajyanye utuntu tw'utu DVD bari babonye n'udusede mu nzu bajyana na kompiyuta umwana yakoreshaga kuri kaminuza barangije nayo baramubwira ngo najya imbere bagende
aba bakozi b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB barimo n'uwo muryango wa Rurononona uvuga ko yitwa Kamanzi ngo babwiye umwana mukuru wari mu rugo ko hari ibyo bagiye kubaza se umubyara ari buze kugaruka kubirebana n'ibyari kuri DVD na CD abo bakozi bari bo batwaye madame Mujawabera yabwiye Ijwi ry'Amerika ko zariho indirimbo zo ku rusengero nyuma yo gutegereza bakabona ijoro riguye ndetse bukarinda bucya atagarutse abo mu muryango wa Rurononona bahise batekereza ko yafunzwe ndetse bazindukira kuri sitasiyo ya polisi ya Kamembe aho bamutwaye bakorera
nyine numvise ko hari ikibazo ndavuga nti buriya bamufunze ndavuga nti yajyanye inkweto zifunze ntawe bafunga n'inkweto zifunze wowe uramushyira silipa mushyire brosada na korogate mushyire n'agapira k'imbeho uzinduke mu gitondo cya kuri polisi umwana yazindukiye ageze kuri polisi rero avuga uwaje gusura baramubwira bati giye cyo kumugandikira cyangwa ibyo tukimubaza atese ko nari numuzaniye utwenda ati imyenda yisiga turaza kuyimu barababwira atese ko tuzafungura ejo bundi ku munani mukamwe arajyanye computer nigiragaho mu ishuri nzayibona nde umupolisi umwe mu bari baje hano mu rungo uwitwa Kamanzi amuha nomero ze za telefone aramubwira ati wowe uzaze ku munani computer ari byo tugiye kuyikoreraho kuri headquarters ku tariki 8 uzaze tuyigune.
Madame Mujawabera avuga ko we n'abana bagerageje kenshi gusura rurononona ariko ntibabyemererwe kugeza ubwo nyuma y'iminsi 11 yitwarwa rye ni ukuvuga ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 11 umwe mu bakozi bari bu bamutwaye babwiye ko bamubajije ibyo bagombaga kumubaza bakamurekura batamuraranye habe n'ijoro na rimwe.
Tariki 8 z'ukwa 11 nyine twarazitegereje zigeze umwana sabira kuri polisi kamanza kimukubita amaso aramubwira ati sorry ati wari uri kumvugisha nka kwitiranya ati kuko kugadashya twahakuye abantu babiri naho ngaho mu rundi rugo naho twahakuye mashini ati nuzengera ngo n'umwana wawe ngaho uri kumbaza ati naho papa wawe ntabwo twamuraranye twamubajije ibyo twari dukeneye kumubaza duhita tumurekura aratana computer turayimuha mushakira ahandi ntawe dufite duhera mu gihirahiro muri make nta yandi makuru twabashije kumenya tanuko twasubiye kuri polisi urumva bari baduhakaniye ko umuntu wacu batakimufite baratubwira ngo dushakishirize ahandi.
Abo mu muryango w'uyu rurononona bavuga ko nta kibazo cy'ubuzima yari afite ku buryo mu gihe yari kuba arekuye yayobiwe. Ikindi kandi ukurikije intera iri hagati y'aho batuye na sitasiyo ya RIB yajyanyweho atari ahantu umuntu yaburira kuko homba ari mu mujyi wa Kamembe hagaragara. Kugeza ubu urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB ntacyo ruratangaza kubirivugwaho ku ibura ry'uyu rurononona Jean Damascene. Umurongo wa telefone Madame Marie Michel Umuhoza umuvugizi warwo yabwijwe rya Amerika ko agiye gushaka amakuru akaza kutuvugisha hanyuma kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru hari hashize amasaha natubwiye ibyo ariko mu nshuro zose twagerageje kongera kumuhamagara ntiyarakitaba. Si ubwa mbere aha mu karere ka Rusizi humvikana ikibazo cy'ababurirwa irengero muri iyi minsi ya vuba kuko kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize wa 2019 kugeza ubu ijwi rya Amerika imaze kumenya imiryango hafi 10 yo muri aka karere itaka kubura abantu.
None ni umunsi wa 8 tumubuze kugeza ubu nta makuru dufite turamenya aho aherereye nta n'undi muyobozi uratubwira ati twamubonye ahangaha. Nimakeze
bambwira ko bategeze bamubona nuko twamubuze
umutware arazi ngo yose kuwa kane yarabanyagiye bashakisha umuntu kugera amagingo twaramubuze.
Icyakora bitandukanye n'uyu rurono na Jean Damascene abe bazi uko yavuyiwe benshi muri aba bandi babuze iyo bajije abo mu miryango yabo nabo bakoranaga bavuga ko bataza babajyanye kuko bavuye mu ngo bagiye mu mirimo irimo n'iy'ubucuruzi abandi bakavuga ko ababo bakomeza gusa n'ibiteza umwuka w'icyoba kubabuza ababo
uko babwo nyine ntago bwabura ushobora yendo kaburi kurengero ariko umuntu yizera imana nyine.
Demistocre Mutijima, ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mu munsi umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Washington DC. Colonel Michel Rukunda azwi nka makanika yari umusirikare mukuru mu gisirikare cya Congo FRDC yaratorotse icyo gisirikare ku rubuga rwa Twitter. Igisirikare cya Congo cyemeje ko yatorotse ko kandi kimufata nk'umwasi w'igihugu uyu mukoloner wo mu bwoko bw'abanyamurenge bivugwa ko ashobora kuba agiye gutanguza umugwi witwaje ibigwanisho cyangwa agasanga umuhari witwaje ibigwanisho witwa Gumino wizwe n'abanyamurenge. Ivyo bibaye mu gihe hazi imisi mu misozi miremire ya Minembwe havugwa ugushamirana hagati y'abanyamurenge n'abamayimayi. Itoroka rya Colonel Kunda rivuze iki ku mutekano muri ako karere? Mugenzi wacu Diane Ninina hazwe yabajije Telefone Rukumbuzi Ntanyoma, umuhinga mu bijanye na politiki y'akarere, akaba ariko agira doktora muri kaminuza ya Rotterdam mu Buholandi. Yatanguye avuga icyo yibaza cyo bacatumye Colonel Kunda yitandukanya n'ingabo za Congo.
Yoba wenda atarishimiye uburyo ibyo bintu byagiye bikorwa, ariko cyane bikaba byarakozwe bimeze nk'aho bihari bibangamira ubwoko bwiwe kubera ko ngira ngo nawe basobanuriye n'umunyamurenge. Niba icyo mvuze cyaba ari cyo kibazo gikomeye, icyo byaba bisiguye byaba byerekana ko mu gisoda cya Congo hakirimwo fisire nyinshi kubera ko haba harimwo abasoda benshi baba batarishimiye ubwo buryo icyo kibazo cyabaye jere kugeza aho kirimbura icyitwa kwari abanyamurenge batuye hagashira abantu barwana bakaza bagatambuka ama position ya FRDC bakaza bakinjira mu mihana bakayitwika bakanyaga inka bakica abantu bagasubiraje nuko bivuga ngo umukoronari wo kuri ya rwego aho avugira ngo ibi birarenze birarambiranye sino guma kubibamo reka kwari sinyale ndi ku gisoda cya Kongo ku buryo kigaragaza integike zacyo nyinshi umuntu uyu atonatinya kuvuga ko wenda we yoba ari umuntu wamashije gusa kubikora ariko n'abandi benshi bitarabashimishije kubera ko atari uko bumvaga byagombye kuba bihaye bikorwa
mwibaza ko yoba agiye gushinga umurwi mushasha urwanya ubutegetsi cyangwa umurwi mushasha w'inyeshamba nk'uko mubivuga canke yoba agiye gusanga bagenzi we basangiye ubwoko mu rujya mugwi gumino
uzi ikintu gitangaje cyane kandi gikomeye nuko mpera z'umwaka wa 2018 uyu mukoroneri ari mu bantu bagiye gusansibiriza groupe armée yitwa Gumino ayisaba kwiva muri ibyo bibira babamo ngo baze basange leta kubera ko leta yari yabijeje ko igiye kujya kubarinda ibi bikwereka neza ko mu myumvire yiwe icyo gihe cyose atari umuntu waza urwanya leta icyaba kimuteye ubu munsi gusmasha kugenda ngo abe yosanga abo bagenzi biwe bari basigaye ni ikintu gisa gitunguranye kivutse inyuma y'aha hantu uwo yari yagiye kubwira abo bantu ngo nimuze mudusange muri leta nanjye naragiye ufite bano bantu bavuga basigaye muri Gumino n'abantu yayoboye icyo gihe guhera 2007 kugeza 2011 n'abantu azi yari ari kubwira ngo nimuze tuje muri leta mudusange natwe turi muri leta ntako twabaye simpamya ko umuntu bunyine yovuga ngo agiye kuja kurwanya leta
ari nkamwe byo shika yo igwaniriza muri Gumino canke numurwi mushasha wundi yotangutse
simbona ko ari ikintu kiborohera ko bama bahura mu isegonda imwe ngo abe yaje yagarutse gusubira kuja muri ya Gumino icyo mpaye ndeba aho bari bageze abo bose yaba ari abo basigaye muri Gumino yaba ari n'abagiye mu gisoda cya leta aho bari bageze bamaze kubona ko baremererewe n'uko leta itabitaho bashobora gutangiza ibindi biganiro bivuga ngo noneho nimureke turebe icyo dukora kiturengera icyo ndi kubona kiri bukorwe cya mbere nuko bavuga ngo reka mureke dushyire imbaraga zacu hamwe kubera ko nta leta ihari tubanze twirwane uko leta izitwara iruhande rw'abandi basigaye bari muri leta icyo nicyo kizadefinisi ikintu yoba agiye kuja gukora uyu munsi uyu munsi sindamubona neza ari umuntu wavuze ngo agiye kuja kurwanya leta kuko iyo nta mpamvu yari afite yo kurwanya leta iyo leta itaza kunanirwa kuba yararinze bano bantu iwo yaba agiye kuja gufasha
reka turindire turabe iyo bija mugabo uko biri kose akarere ka Minembwe gakomeje kuvugwamo umutekano muke uri kuragira ingaruka ahanini kubanyamurenge kuba yavuye muri ico gisirikare nimba yakivuyemo avuga ati ntibariko barakingirira abanyagihugu nkuko babwirizo hari cizere cuko agahengwe kuboneka kuko yavuyemo
ngaha icyo cyane kibazo gikomeye ariko reka nda nkirebe muri ubu buryo buri intambara iri kubera mu Minembwe ni intambara ishobora kuba ihaye irwanirwa ahandi hantu haba mu karere cyangwa ni Kinshasa sinzi neza ko biri butange amahoro icyo kiraguye ubu nyine kubera ko ni intambara irimwo abarwanyi bashaka kuvuga ba acteurs benshi ariko kandi ni ikibazo cy'akarere kirimwo kiza n'ibihugu ufite icyo bihaye bishaka gukora aho hantu kubera impamvu zabyo ariko biri biterwa n'uko pozisiyo ya leta ya Congo iza kwifata mu gihe imenye ko n'umusoda wayo yagiye nibivuze ngo reka noneho tugihe umwanya wihutirwa kugira ngo kirangire amahoro nibwo agaruka ariko nifata pozisiyo ivuga ngo igiye kucyihorera cyangwa itekereze ko uburyo bwo kurwana aribwo ari butanga ikindi gisubizo ni ukuvuga ko karere kagiye kujya mu ntambara ikomeye
Delphine hanyuma twibutse ko muri umuhinga muri politike y'akarere murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo dushobore kuyaga ku vya Colonel Michel Rukunda
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya n'amakuru bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.